rutererano rwaruka ugusubira kubaka igihugu kirango w'amahoro n'umutekano ku barundi bose
rwaruka wo buri mu Burundi canke mu mahanga urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawo radio inzamba iraguhakanya kugira ngo utange intererano yawe
ni mu kiganiro ndafite ijambo
mwese mutwumviriza nisango ry'ugwaruka mu kiganiro ndafite ijambo cya radio inzamba uno munsi vuga amajambo yo gucanisha mwo abarundi amazimisi ashikirizwa n'uwitwa Kenny Claude abitishije ibiganiro byiwe atisha kumbuga ngurukana bumenyi kiganiro mugishikirizwa na Francine Kanyange
ndafite ijambo
ibiganiro birimo amajambo yifatira mu gahanga barundi bari mu bwoko bw'abatutsi aramadzigiye yumvikana ku mbuga ngurukana bumenyi uweshikiriza mu Burundi akoresha izo mbuga igisha abarundi bo mu bwoko bw'abahutu kutizera abatutsi yagiriza amabi atari make avuga ko bakoreye abahutu anagereranya abatutsi n'ibikoko ugwego rujejwe kugenzura ivyo kumenyesha makuru CNC waramenyesheje ko atakarata yamenyesha makuru wigeze rumuha mu gihe n'ubu Kenny Claude wewe akibandanya ashinyaguriza n'ubwize gwaramukebura
arabo haba bibaza ngo nagize ubwoba ngo ntinya gusubira kuvuga je yewe nti barampigishije indege bampigisha burende bampigisha amasazo kuba ndiho surukundo bankunda simpuwe bafiti oya haba namba ntabwo rero nzigera mpagarika ntabwo nzigera mesha oya naba namba urugamba n'urugamba rutegerezwa kubandanya uburyo nabasavye ndabukeneye uwumva ko akeneye gutubandanya urugamba naterera ubwo buryo
izindi nzego zitandukanye za leta ntacyo ziravuga gushika ubu kuri ibyo bishikirizwa rwaruka amajambo ashikirizwa n'uwo Kenny Claude muyavuga ku iki mukanya ikiganiro kirabandanya
mana nzima dusenga tutabona ibiriko birabanga kino gihugu cy'u Burundi tubishyize mu maboko yawe mwami Changayicheke na Zelos Production
tabara mana tabara 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 Barundi tabara mana tabara 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 Burundi
ijambo rya mbere turi HDC wo mu Burundi ati imvugo nk'iyo niyo gutuzwa
kubganje nibaza ko ibyo biza bicafuza kandi bisubiza inyuma umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi kandi nkanasaba ko yarakwiye guhagarikwa agahanwa kubera izo mvugo z'amacakubiri no gucafuza afise kandi akakwa niyo karata y'umumenyesha makuru kuko atanu ubumenyi n'akaranga mutima na gato kuyo mwuga afise
Betina ari mu Burundi abona ko yabo ubutegetsi budashigikiye amajambo ya Kenny Claude muba bumaze kumushengeza.
Yego nakiko turumviriza ukuntu wa Kenny Claude aguma avuga amajambo yo gucanishamo abarundi nyene badasangiye ubwoko yadutangaza cyane ariko tugatangazwa n'ukuntu sense bamenyesheje iyo nkuru ariko ikavuga ko atakata ngo iyo bumenyesha makuru ngo bahaye uwo Claude ariko turashaka kwishimira none eska atakarata bamuhaye kuko iyo tuhagarika uwo mugabo akareka kwitwumenyesha makuru none sene tugejwe iki eska ngo nire sibe dufise ibimenyesha makuru bingahe ko mba atakata kuko tuhagarikwa oya iyo ni sentaje tugatubona ni sentaje kima gusirumva bafisahe ngamiye n'ahandi hoho aba yafashwe kera none nka jewe no kwipfa kutavoronte nkaja ngaha nkamenyesha amakuru ntabirekurirwa nkandi ko nzi n'uwo munsi nyine no bitangura no rarafashwe mu ijoro baca batanga identity wanjye bakamfata rero ibyo tubishyira kuri CNC ngo ni ubwenge kuko ntibyumvikana aho twese tugiye kubamenyesha amakuru tuvuga ibyo dushatse ariko noneho tumenyereye ko mu Burundi atawundi avuga amakuru atari umumenyesha amakuru noneho nayo bayaje gute yawe ubwo burenganzira gute kuko adafatwa aho rero dufite amakenga kandi ibyo ni ibyo mu Burundi twagomba gusaba nuko babanga leta nzeyi leta nkozi nibashike kuri uwo muntu amusanga ukize hanyuma bamaze amajambo avuga bamuhagarika kuko biragoye cyane kwera
sindi ari mu Rwanda ati kubona adahanwa nuko hari abategetsi bamushigikiye
ku bwanjye nibaza ko bidahagije ko sense ivuga ko itamuze nk'umumenyesha makuru ofisi karata yayo icyo tuzi nuko hari amafoto agaragara ku rubuga ngurukabumenyi aho tubona Kenny Claude ari kumwe n'abategetsi b'igihugu kandi turaje katamuntu yadukiza ngo yegera abategetsi batamuhaye uruhushya rero nibaza ko ari politiki bariko barakina ikindi umuntu avuga amajambo nkajya yagomba guhagarikwa agahanwa abiba amacakubiri mu bantu n'amaraso yoseseka kubera amajambo y'urwaho abiba mu bantu ikindi ni uko akarenganyo katarahera kuko ndibuka umudamu yavuze ko abagore bariko baragira defile ari nk'inkware ku mudugo ubu turiko turavugana avugira mu mpimba kandi umwumvirije wamenga nta nzigo yabishije nka Kenny Claude rangiza saba leta y'u Burundi kuba leta mbyeyi nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze inyigisho nk'iza Kenny Claude zikagwanya bikenewe Kenny Claude agahanwa kugira abere akarorero abandi sino bazo baberekanye ko ari leta y'amacakubiri kandi ibyo Kenny Claude avuga babishigikiye
Mariak ari muri Kenya atuwe umuntu ariko arondera ingorane aho zitari kugira ngo ateranye abarundi
mbego uwo mwereka intungane zibanye hagati yo yita umuhutu n'umututsi agaca abona abana babyaranye ubu arakinyeye rwose ko azobatandukanya mpaka agatandukanya umuryango aka umuntu agaca yica umwana yabyaye cyangwa akica umugore wiwe cyangwa akica umugabo wiwe ibyo bintu byose ni ubukozi bw'ikibi gusa nicyo twama tuvuga ko leta yokabaye inzego nk'uko yabishikirije uwo muntu aba yatanguye no gufatwa mbere imbere y'igihe atari yirwara nahogoza abantu atebyumvira imwe mu bantu mbega aribuka 2005 ukuntu abasoda basangiye bahora bagwana n'ubu bakibanye kabisa n'ubu ugasanga umuntu yihigira ibintu by'ubuzima bwiwe bwo kubaho yadukanye ibintu nk'uko cyangwa uko afite abategetsi bamwe bamushyigikiye tugenda uvuga ibyo muganga arutse gatoya iyo ni intumbero ya leta turetse ujya hariho benshi babitubwira mu matelefoni ukanasanga turankanye batubwira ngo muri bihemu ibiki n'ibiki ibyo biravuga kweri ujya wowe warabiserura mugabo ndazimanya yuko uko bamaze kubishikanayo kiya n'inyigisho zamaze kwigishwa kugira CNDD-FDD igume ku butegetsi nk'uko babivuga ngo myaka na mirere izo ni wo mugambi batoye w'uguhenda abantu b'ibijyuju batazi na kimwe mbega uwashazaga guhenda ko ngo umututsi ni mubi basi uri umuhutu bo bitwaza ngo nuko abahutu ari benshi mbega intwaro zose zabaye niriya abantu bigeze bahunga b'ubwoko bumwe ko twumva abatutsi data batwaye kuva kera bagatwara ryari umututsi igeze ahunga nk'uko abahutu bahunze igihe abatutsi bo benshi ngaha mu bantu benshi bagiye bahunga mu bihugu bitandukanye kube iki acavuga ko iyi ntwaro ikunda abahutu kurusha natwe tubona abahutu aribo benshi bahunze cyane nusaba nk'intwaro kubaca barabuko bamufata nimba atari bo bamutumye kuko ayo magambo ni mabi kabisa nta bandi nsaba abantu nk'abo mu gihugu ibintu byosanga byarononekaye ataterambere abantu ndo kujyana kandi bivuye mu kantu kamwe gusa mu bibazo nkaza bagirira akamaro
Festin ari mu Burundi ati uwo cyo kimwe n'abandi bitwara nkawe bari bakwiye guhanwa
agahomera gonwa kubona umuntu ashobora gukoresha imvugo ikibaza abantu ikanishyiramo kandi turi mu bihe kizira ko hari umuntu ateza ubundi yishimikije cyari yishimikije ibijyanwa biriya mu gihe twategereza kubana neza mu mahoro utaraje uwari mu bwoko ngo rimari buriya rero birababaje cyane kubona sense itigeze yiyumvira kutunganiriza abantu itigeze yiyumvira kuraba tindega ikarata y'umunesha makuru ikwiye guhabwa umeze gute uwo muntu ategereza ko ameze gute nibaza yuko n'abandi bafite iyo ngendo ntibabuze barakwiye guhanwa bakakwa n'uburenganzira bwo gushyikiriza ibintu henye ibyo bikanishamo ibyoza abantu muri kino gihe
data mwiza turakwereza kino gihugu cyacu cy'Uburundi mwami turagishyize mu biganza byawe abarozi bakora mu kino gihe wera
Kiganiro ndavise jambo kibandaniriza kuri Gael ari mu Bushinwa ati birababaje kubona hari abagishaka gucanishamwo abonse rimwe
abana tungana twiganye uri umututsi cyangwa uri umuntu ufite iki wavuganye iki urashaka gushika kuki kugira ngo wimine umututsi washaka gushika kuki kugira ngo wimine umuntu mbega uwo mwana reka rondera iki uwo mwana reka ducanishamo arimo arondera iki The powerful reka rondera kuvuga ngo reka tindanye abantu kugira ngo mwikone ngo abazungu siko bimeze mwabwe ngo abantu babe just giye mbona ko abazungu bogaruka yaba kadukubita bya moko badukubita ngo bataba bari abazungu batahari ubu naho ninda bari ko twirukana kubera ko ibikwa ku muntu musangira uko bumva ururimi rumwe mwiganye mu ishuri rimwe mani ndaba bari numvise Burundi just why ubwo ariko dushobora guhaguruka iyo mvuze muri kiganiro bigenye bano bavuga ngo narushe bora n'amajambo no bavuga kabisa ndi mu Burundi nakoreye mu ntambara kuvuka mu ntambara ariko abantu bose baje tuzi ngo niho bagira ibyo bakora baje kubiteranya kandi nk'abana twakuranye twavukanye bakorana ingiki biyumvira iki abo bandi bana baza batuzanwa ibindi bintu bindi uwa ngo ariko bafite ibintu by'ubuto n'ubutuzi barazi byavuye bazi niyo bizaherera barashaka iki mu buto mu myaka yose bana bene wacu twakora tuvukana uba umuhutu n'umututsi twese turi abantu bamwe kandi twakorana tugatera imbere bivuganye n'ukuntu twubyumvamo no gusapotingana gusa nta kindi igihugu cyacu cyarapfuye cyarafutanye kubera abantu bashaka ibyabo bomira nta bundi bushashe tuzobona cyose twe duhagurutse tukosa tukingana hamwe mu nyuma tukakora icyo twokora
tuje mu Rwanda Xenia ati birababaje kubona abandanya akora gutyo ntafatwe
ni ibintu bibabaje cyane ni ibintu biteye isoni ni ibintu nk'ugwaruka kubona ibintu bishingiye ku bwoko gucanishamo abantu Atene ni vye mucha kubira tandukanya n'abandi n'ibintu biba bajaje no kumva na leta tataca yivuze ko inamuhane chanque iki n'ikintu cerikana ko hari abantu bimufashijemo n'ugwaruka yewe ndabibona ko ari ibintu bibabaje biteye isoni bidahumuriza biteye ubwoba kubera ko abamukuriye ataca babivuga ko ahubwo bakabyirengagiza rero ndabona ari ikintu kibabaje cyane kandi giteye agahinda
Loïc ari mu Burundi ati amategeko yo mu Burundi yorohereza bamwe ariko agahana abandi
atwavuga n'ikintu kijyanye n'amaradiyo iyo wewe nuko yakiye aya mananoza ibuka ejo bundi kijyanye n'amaradiyo ingene bayafata kaza wumva iradiyo imwe ngo ERP yango kwashyize ngo imajwi y'umuntu ngo kwiradiyo ngo ni ngo bajya bashyikira ingingo ariko mugazi rya zarema zande zishinzwe ziravuga amajambo atanishamwo abanyeshamakuru bakivugira ibyabo mugabo ntihagire profiti kugira babagirira kijya kigo sense cyari gikwiye kumenya yuko gihagarariye abamenyeshamakuru bose ariko turazi nk'abandi bamenyeshamakuru mu kinyamakuru iwacu ngene baciye babadendereza bakabafata bakabandiriza ibintu bitabo kandi bazi neza ko ari abajonarisi cyari kintu kimwe na rimwe nk'ugwaruka nkoranirira esike kanyerema abo bantu badutwara hejuru baba baraciye mu ishuri nk'abandi bacamo ko tuzi nga wose uba ufite amategeko ariyo umumenyeshamakuru ararekuriwe kutaza gutohoza inkuru aho yumvise hose sekuli ni wakakera umesa makuunda yuhurume yuko igeze kugenda agasanga bagatobata mishamba hawusi yari kubutegezi wadatobata wasanga mishamba wakababu gishu wakabahani ligani nane bugi watalatawaha wakatawa chisum kwa madiku maradio bari kushikai njo gituma rero iyo umuntu amaze kurengera ibintu ategeza kubirengeranya kubirengera icyo rero ndee nubura nk'ugwaruka nuko nagomba guhanura bene wacu no mubamenyesha amakuru harimo abantu bakiri ugwaruka nuko ubuzima bakajibuntu ngira ngo barabona yuko ubu kuko sana tubivuga ubwo rwego rwabo rw'imbonera kure data ari umuganga uri kubutegetsi abona ko bose baje marari ubu bose bamaramaye harimo n'abaza bamaze guhunga twarabyumvise za muyinga twarabye amabiri hakoze nicyo gituma rero umuntu wese ahari yogerageje akazi ariko arakora akaraba abo bari kumwe ko ibyo ariko aravuga cyangwa ibyo ariko arakora bihuye n'ishaka na bene gihugu none uwo kinyi Claude none nkuyibaga yuko azogumaga ari hejuru muri politiki nta mugenza wapfa muzambe rero nawe nyine ubu jean Claude icyo nugomba kumuhanura ntihabone ngo arashyigikiwe n'ubutegetsi ibyo buzomirenze nubwo bwose ariko aravuga nabi amenye yuko ejo ari bazohava ahungira koko njye nagomba nabahanurebe yuko iyo umuntu ahantu hari namenye yuko hari uno munsi ejo azohava abazomwibukira ku byo yakoze umuntu ntibaramba kandi ibikorwa yakoze
duherahereze kuri Mateo ari mu ikambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania ati ibyo Kenny ariko arigisha ntawe bizoshikana mu Burundi atari ukubuta mu kaga
uwo n'umuntu yateguwe umugambwe SNDFDD ajejwe gukora gitsima cya kubiri kuko dusanga tuzi neza ko SNDFDD nta kindi izina atari amacakubiri kuko no ku mitumba barabyigisha ku byo nyine asigura nabo nyine niko babyigisha ubwo n'ubwo rero baronse kugira ngo bishobore gushika kure bibonwe na benshi baciye ubwenge baguma babibona ntibyahereye kuri uwo gusa hari n'abandi bahora bitwa ba Sonny Mbonerakure baca ku ma Facebook bashyikiriza ibintu bisanishamwo mukamwibuka n'uyu yaserukiye Burundi muri uwo myarwa rishingiye kuri kiti nawe nyine kuba afite konti ya Facebook yishikiriza amacakubiri ni ukuvuga rero nibyo bigishijwe nibyo bakora ndetse n'umurongo twanditse ubutumwa ry'ubutumwa gisubira inyuma ntibakeneye kumvikana n'abandi ko bobo bigumira amacakubiri rero iyi ngendo igayitse gusa iki kigo sense nacyo cyashatse gukora kuko abigira mu Burundi ari mu Burundi nibaba nabo nyine babona yuko ari bibi cyanke atari umugambi umwe bafitanye nibahagarike barashobora kumukura kugira ngo nibananye biri kubera sekirizwa kuko amajambo avuga uyumvirije n'ukuri arababaza kandi ntabwo ari meza ku Murundi w'ugwaruka uno munsi kuko uno munsi nka twebwe ugwaruka icyo twifuza ni uko bitegezwa kubagira kahise kuko ubwiye kuraba neza mu Burundi kuva uno munsi tugeze mu 2020 muga mu Burundi baracari mu 72 ko baguma baharura ibyabaye 72 sinamenya neza rero ko haguma ha direkamasiyo z'abantu bishwe 72 aho kubanza kureba tuti mbere yuko ibintu byabaye ntitwumva tuti harabaye hanyuma habeho ntihakabe kugira ngo turabe ko igihugu cy'u Burundi cyoba gishasha cyo gibisura nshasha duke ni Burundi bushasha Burundi buzima macakubiri kuko amacakubiri ntacadufasha umwe wese nta mafaranga azohava aronka ngo nuko ariko aravuga amacakubiri umuntu wese aronka imutunga ari uko akoze leta adatawanze bahise ngo ni leta mbyeyi inkotsi izo umubyeyi muguma yibutsa ati mwananje bagiye baratubwiye nabi urabandanya bagira mwe nuko na kari bari yamaze ngo uhuru wawe amara imiryango
y'abanyagihugu bizira karengane bicwa nabi batazi icyo bazira mana yanje inyuza binyegeza bihishe inyuma keshi ya bibiliya ca gitabo ciza kuti cy'ubukiriro kimwe gikiza abantu bagakizwa irimbabazi mana garukira igihugu cawe
aha niho ikiganiro cy'uno munsi kigarukiye twacije nino amajambo ashikirizwa n'umwe mu bavuga ko ari amenesha makuru akoresha imbuga ngurukana bumenyi mu kwereka abahutu ko abatutsi ari babi abafashe ijambo berekanye ingene amajambo ashikiriza ashobora gutsimbataza umugera w'amacakubiri mu Burundi banasaba ko byohagarara kandi agahanwa murakoze kuba mwatwumvirije iki kiganiro mwagishikirijwe na Francine Kanyange naho kuri Ndisango cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.